Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kurayo makuru muje kudushikiriza unahona umwanya w'ikiganiro urisanga kumusi wa gatanu hizi kwigenekezo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ku imbere y'impera y'umwaka wa 2030 ubukene bwa bumaze kurandaranwa n'imizi umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri ico gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi batereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira kazoza karwo kuko ahanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe umuzi w'ibibazo byama bicanishamo abarundi n'uyuhe. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumye abakiri bato twatumye George Nikiza ari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyine mwiriwe neza bashya ntawe mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro Bujumbura gomba namahoro kabisa.
Yego twebwe Bujumbura namahoro namahoro.
Nani byiza cyane rwose. Nashaka rero dusanguri kuri mwebwe kuri ico kibazo cy'ugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho waja mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru ikintu mubona cokorwa kugira ngo akugahengwe kama kamara kanya gatoyi cyane rwose ika ibibazo bitarega umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe. Reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza.
Ego nkuko mubivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza ikibazo cy'umutekano muke ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane none igituma ibyo biba ni ikihe. Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona uko ibihe byagenda birakurikirana uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe bamwe bakikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George uri kuvuga ko barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba
sino bushikiye hose ndabivuga uko ariko n'ukuri niko bimeze aba uko ndabakigihe turavye nk'igihe irindwi na kabiri cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisha tutabonye ibyo ari byo hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi ibyo biravugwa cyane na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nka nk'intureka yaje isa yisunga ibyabaye irindwi na kabiri rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzojamo hanyuma ntibujeho jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho gukingirana na jeni baza ko koza buri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye yuko bategerezwa kwikuramwo bakavana ko n'abantu bafise amaraso acafuye aho niho no hashya cyane ko hari gukingiranira kwabo bantu.
Johannes Marius Ndavyegenge mwe mubibona gute?
Ego je nange mbanje kuramutsa n'abari ko barumva ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye hanyuma njyewe simpava nifata ko ikibazo cy'u Burundi cyoba ari ikibazo cy'ubutungane. U Burundi ni nako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwarwa n'intwaro n'ubura y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ibadu kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divisions yaje ihari, iyo ntihagararaho honyine. Kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba wenda kontrola mu gihe gafise autonomi politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi zacatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatuzanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati iki gihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubusabikana ibisambo, n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira ibi n'ibi n'ibi hagacaje amwe na manipulation mo moje si desore mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatoni cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu bafite umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ujya amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronka ari umutwajya ujya ntabara cyane, icyo nicyo nagira rero abakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agize ibiraba neza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi, mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba yaza gusambuza inzu yawe, mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kwivuga mu biganiro nk'iki nyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisabe abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo, utabihawe urindire uzoronka na hirya y'ejo utarose naho habura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyamagiro cyadukora ko ugazosanga niyo bari kuvuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazobigira bazobigira na hirya y'ejo ugasanga ari ibintu bizokoma biri ahandi ni kugira naka ari nk'icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko, mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko indebe abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe.
George Nikiza mukanya gatoye cyane rwose, icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Yego, imbere yuko nza kuri ubutungane nkongere Frederic ngaruke no kuri uyu mugenzi wanjye avuze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura byo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na n'ikintu cyangwa autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafurika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuba kuvunira buhoro n'abantu bo hanze, ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki, ni prise de conscience generale sinzo rivuga mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi nibaza ko ari kuvugudikira, hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza. Igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika, mu Burundi, tukubaka ingo zacu, ibihugu byacu, tukaraba umuntu wo hanze nawe ahazoca. Igihe tumuciriye igisoko nuko azogicamo rekaje kubutungane. Kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye. Ego mu Burundi harabaye ama icaro byinshi cyane ubwibaye igitega ukuri bwo gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane. Ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijyanye n'uburongozi bwiza. Kuko umuntu bakunda akabona kure, hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu, hagati mu gihugu, kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho, uburongozi bushobora korohereza ubutungane. Naho igihe ubwo burongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka, usha usanga ibintu bimeze uko nyene biteza kumira ko uri ushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha. Niho hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'igihugu bitwagwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa hanyuma kugira ngo
izindi nzego
zishobore gukora neza.
Yego, Johannes Marius mukanya gatoya rwose amasegonda 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka goba rukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation. Icyo kibazo cyoterwa inshuguti akanya gato cyane.
Ego, najereka mbanze gato nyinshi kwa kakana ari kintu avuze yameze nk'ugiye wacu kuko navuze. Nusanzwe nibyo, ntawe uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu wo hanze gusha. Oya, burya nije navuze ati ntazera ngo de. Ora mugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya, afatira kwa kabazo nyene mufitanye, nta bintu bizigera byera de. Naje bunye no wonyereka George akambi ati murondire ku kintu kibi atano wonzi ubunyene kimuronka ko. Mwacamurira kwinshi. Ariko iki kituma navuga ati ibintu byazanye kuva kera, raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore, nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari nda yicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urabyo uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza. Noneho sinaho honyine fatera kuri mwezi Gisabo yatanguye kubona mubwira contact n'abanyamahanga, nimeyoka ibyabaye kuri Maconjo. None si mwene ibyo nyine ni ibyo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanipulation nayo navuga kugwaruka bitegereza kugira conscience rikumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwikire ko ngo adutume kumwica, kandi tutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka, amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo yambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari hehe kari Burundi. Nico none ko ndavuga ati ntuzenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turafise umunywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Didier.
Mirewe neza.
Muri hehe? Muri Bujumbura? Muri hehe?
Tendi Didier ndi Bujumbura.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, tena gomba kubaza abatumire.
Yego.
Kenshi urwaruka rurakunda gucinirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama, kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga. Ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima, baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo. Nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi, kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe. Uko urabye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka no kuntu ariko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi, apana bukebuke ku bwinshi, kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka. None kubera iki ibyo biri ku biraba kandi dufite abanyapolitiki bize kandi bakomeye, twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu. Ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi, ibyo twe ntitubifatira ko, kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ufise ibijumba ngo agutware imbwa. Rero ibyo bitwobifatira ko, ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu y'uguteza imbere ugwaruka kuko baravuga muri ntuze mwanditse ngo gushika muri BND cyane kuko ugwaruka rwa rwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko urazwe mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira akazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu biyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha akazi kubura ariko bagakreya de proje abo bantu bava hanze bakaza kubafasha muri iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye ntigikwico kugorora ntigikwico tera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza
yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku byiyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon Leon mwiriwe neza
ndabumva munyamakuru ndamukiriza n'abatumire
barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyangwa icyumviro
cyumviro cyanjye nashaka gushikiriza twebwe byose ushobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu njyane zidahera ariko icyo mbe na cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kuko mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabe na yuko amwe yuva ku butegetsi hamwe na yuko atadefinira gushyikira amatungo kandi atadefinira kugira atatubariro bigatuma abe na yuko yokwikingira agasikana na wa wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bushoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabaca kuri twebwe urwaruka kubera babona ati bajya ntiwafise inguvu bituma natwe tubamanikire n'ikintu bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyangwa kugira ngo yakagire neza ugaruka rwabo ariko ibyo bikatuba bagatane byiza twabona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitiki baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babona yuko naho uva mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari fishabije
murakoze Leon reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo reka n'ibyumviro bihambaye cyane rwose Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi ugwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyene avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nk'uko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo nduga ku ijambo akanya gato munota umwe
murakoze ndabashikiye cyane uko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo abantu bitekereje ibyabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro by'abatumwe n'abanyabigambwe abanyepolitiki ku ruhande rumwe muntu yobitahura ariko ku rundi ruhande nta muntu yobitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri yatigenda urabe ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza ha mukabyumva ukabisigura irundi gwaruka ibyo n'ukuri je ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunye politique agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ni utanga cyane tubona afatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukuriya umuntu we ubwiwe ku giti ciwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingene ayishyira mu ngiro birababaje cyane ko umunye politiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akandi gukosorwa cyane abajene ntitwa kuja muri politike ngo abanyepolitiki baraduhenda mugabo wojayo ufisi uri kurajya ufite ugomba gushikako igihe ubonye politike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyaha ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane ikindi naco ngomba gakoresha cya Leo nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashyirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma indi kwarinda sindi nicaricho ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi za kumuri opposition
ni
guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
naba
jeune badufata la conscience bakabona yuko akazoza kigihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo bajya
ego Amerika duhe ijambo
ntiza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikana
ego me Johannes Mario sinawe mukanya gato cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
je nande nabagomba manza mpereke iki ahereje ko George manira mushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cha makido video ku bantu bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banye politike no mu masosiyete singa ho nyene yanda mpakarero gatonye cyane ejo bundi se kera bari ko baraba abigisha muri universite aho dosanga muri kaminuza y'u Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 2 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ibyo ni ibintu birimo ne kurante nene mwe nda yuko iyo yari politike yari karagira cyane n'imwe byo kwiyuganira ko nyene n'ikindi no kubwira aho yatugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni ibyo biya none ahandi aho dosanga umunye politike ari karategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi si ngorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kwiki nacyo cyuko ngo idide yavuze cyuko hari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ibyo nabyo nzi uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemera nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko ugwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ugwaruka aravuga ubwenge rushobora nawe nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuza icyiyumviro kimeze neza cyane izintumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa ico novuga no hano ruza kumujira nko mu nama akazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi bazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
cyane
gose abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro 2022 ngo nabiri yabatesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabe niba nka gisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byo banavyiga kuko nitwaguma tusanga abarundi bariko baraduhinga fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunda cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka akari kubera n'ibyo niko kabisa ari ugwaruka gwinshi rushomereye
akarereza
amafaranga makenyi n'utuyoga dukenye cyane n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
ko turabwira ugwaruka gwacyo gucyo bizari bicane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwice utakoreye
ego Amerika
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi n'ibi ko ingana kamatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamuyatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wewe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wamuze yuko idatumbereye itari nayo gushyiraho rwawe amagara ntibayemeye abanyagihugu batora rwanje
nshakishije
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumeza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi wa iradio ijwi rya Amerika haragakiza muri neza mwiriwe neza murakomeye murafite muri hehe
muri province Rumonge
murafite icyumviro murafite ikibazo ku kiganiro cyo kugira cyo kugaruka
yego ndafite icyumviro ngo mpamishikiriza
na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka miro kugera kuri 30 iyo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ubwo rero politiki yabitanze nabi kuri abo bantu umva bikaboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimira mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo gisaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umuto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza reka duhere n'ijambo. Ndayishimiye muri iyo neza
wiriwe
mnafite ikibazo mase cyiyumviro duga ku ijambo
ego ahanini tena gomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi. Hello
duga ku ijambo turakumva.
Dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twarabuze icyo no kwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo nuko ubiravye neza baraba inyungu z'ibibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwango tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bw'ikibi gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko urwaruka ruhendwa ariko ndibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bashyize muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero ngiye novuga nti abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nago bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira bazobasubirira bazosigaraho ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ko babigisha urwango. Rero navuga nti abanyapolitiki hanini bakwiye kwikebuka kugira bategure imigambi myiza igisha urwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amari ko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye. Rero navuga nta nini ni
urakoze
cyo tuma abanyagihugu cyangwa urwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye ndagushimiye ku cimbiro mushikirije Elkana namwe hagakiza George. Ndashimira avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataha imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza rwaruka rumererwa neza. Eka akaba avuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoye cyane rwose munsi munota umwe.
Murakoze. Ego nivyo ngenda kubwire icheke kutabona kure ko abategetsi sinzi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi turafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise quatre strategies de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri icyo gitabo nyene imigambi y'ingene urwaruka rudoronka kazi ingene igihugu kingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru mikuru ituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka icyo bakora bakaronka ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose ikaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye inkuzeye hariho strategy ya development durable de tourism strategy ya industrielle strategy d'abonne gouvernance hari ama strategy menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vrema ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nagomba nkundire nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora n'ingene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi kandi abo nyiratagerageje arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ija kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wombwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
yego mereka
umva rero naribyo n'ibibazo byo niyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipandwe mu matiwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe
yego mereka
niho hari ikibazo
Johannes na yose nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwica ubuze kubyashikijwe na Ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kwa batetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyangose
mu bisanzwe ngiye nicyo nahereka kumbuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu bitegeza gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoja mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hariho bahora bitama n'abadacikana ugasanga bose basigaye bagira politike yo kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati nkeneye ibi ukabwira abanyagihugu ibi dasavuze uyu mugenzi wanjye George bishobora kujya mwiri nyene nimba leta ihari yarateguye programme ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi ukunuku nuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yabishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansa avamo ndeyimeye wase wameye wemeye n'ibyo nyine ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahijeje abanyagihugu bamwivariwe bamukura cyangwa abandanye harimo iki nacyo uwo mugenzi wanjye avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenda kiza desije yari mu gasho none kumenda nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi ningeni ibi nyendi ko ndakubwira peut-être ko Uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye udufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo nicyo cyo kurondera ni wawundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira Uburundi ibibazo bwamba mwo bihere tena tanza karoero koroshe nagiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe ni wumwe ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni ibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa turiruka inyuma y'ibintu bitari byo akuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondorera handi si iki kibazo tubona
iki kibazo turakiza kuko ushyira ntahe Johannes Mariose icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turabisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi radio ijwi rya Amerika Emanuela niyo neza Emanuela muri hehe vuga cyane rwose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo
egera telefone twumve ko yovuga neza iyo kwivuga nabi
eh ndakunyumva
eh duga kwijamba twumve
eh nabo mfite ubwo nibyo
Emmanuel reka dusubira kuguhamagara reka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo cyane hahe Georges Nikiza Johannes ravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi buri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi wi ngorane nyamukuru yatanze karoro ko abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
yego yego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no kuko that's the context l'analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa pouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora mu idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo umwidegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamufunze hanyuma ngo yanteze mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abagenereta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakibyura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingorane z'uko batashoboye n'ugushika ku cyo bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batawe n'agashavu biranda kubwire yuko n'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfuzi zindi na kabiri ariko turaba kuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma impendukuye gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko bararonderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizaba bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo tubapfa uno munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga shasha kandi intumbero icyo gituma rero buraba kenyeroma ikibazo icyaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajeune bashika hafi 30% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari tre y'ukuba manipire y'ugufa ibikoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganye ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo ubutungane no kubafasha kuco
n'indero n'inyigisho egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika bimenye imana muri neza amahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Ndarafite icyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko ugaruka muri bino bihe bitashobora kutarumvikana na politike kuko na cyane cyane na politike baba bafata mu bintu ibintu gasanga kandi niyo bariko baragira ingorane ugasanga abantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bakageze yuko bagabura ibyo bakuye niyo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye rubi kandi atakintu kinini hakuru mbona rwaruka ruba ruriko ruzungukiramwo uruva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutaza rubisuka mu bintu bataza rumvirwa mu politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike bibasaba no gukwiba kamaze no gushaka ubutegetsi rero abo rwaruka rwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko ibyo bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tujye muri ibi na biriya muri iyo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane
murakoze bimenya imana reka duhe ijambo Felix. Felix amuriwe neza
mune cyane
mwafite ikibazo mwafite icyumviro
yego n'icyumviro ndagoma nitwaje utugani tw'abarundi
yego
ugutegeye kunda abarushaho gufakira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe nabanje n'urwaruka naho jewe ndiko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kuba manipire iyo mubere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kaza kashi kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga banareko barabandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babaho mugabo twe natwe tugira twibintu by'ibyerereki ntarandiriye. Murakoze
murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana amushinga ntahe Johannes Marius amasegonda 30
ego mbere yuko nagomba mbanze shime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ziko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibagaye ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije umugenzi wanjye George ndetse nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyo yagitera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza ntavuga ni oya sinadakabuka kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngira ahubwo rero londerera ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona aba ariko barabigira ibibazo kunuku jewe ibyo ntabyo nzi mugabo birashoboka ati bariho bameze ukuntu bayaza bagira ingorane bazi nk'uku n'uku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umurwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigenda uko hanyuma njyewe hari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko bizitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitiki b'abarundi bashyiremo n'urwaruka baciye bababwira bati fuera rudire diyu ni kuraba ingene murondera ingene muha akazi urwaruka hanyuma uzo ndabire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitana yari ni wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urasubira kumambandanye bivuze ati ego cyane oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenda ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga ujya kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabi umugore uno munsi ndetse ariko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho bumanye politike myiza hanyuma nkacananga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka ko mvuga nti n'ubu ndarisubiyemwo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanse icyo wanze waracanse reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazungumza uti cyakineye navuze ntubona ko uyu yababye bahenze ni mundekere w'uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niwe bavuga ati ntacyo nkeneye hamugaje zo kugikora jenzo yari nabaye bakemeza bavuga ati rero nimwabibonye cyo nazaga gukora ibi mugabo hakeye haguye akabyica
reka duhe n'ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya ibyumviro bya Bimenyimana na Felix mukanya gatoya cyane rwose baba ku isaha
numva ko biriko birasa n'ibikiganza kisa nuko kiyo kirahera icyo twari ko zindutse tuvuga uno munsi ikibibazo by'urwaruka n'ingwane z'igihugu mbega byohera bite cyanashaka no kuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'inge n'ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese kugitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati dewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe dewe naziyumvira no nibintu byo cyamu ngiyo gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoba n'iri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njyewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasi yo gushikaho njya kuri parking cyangwa ku kibuga cy'indege zijya muri Uganda mubage ntafite iyonja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ivero ushoboye kubishikako niho uronka inge nantu bagufasha n'abantu bagira aho bahera nayo ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugakwa uri hose kufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi ry'Amerika Patrick Algitega. Patrick muri Veneza
mwiriwe neza
murafiki ibibazo mafite icyumviro
ari ni James icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turabye mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene nsanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo ni uko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu kinyarwanda niko babivuga ni ukuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogenda uwushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
Patrick reka duhe n'ijambo sozera duhe ijambo
ego nta kibazo twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko ntushobora gusohoka mu mashuri utwikira uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick rega ijambo Onesfor mu kanya gato yo Onesfor mwiriwe neza
mahoro neza
murasika ibibazo icyumviro kanya gato kugira ngo turabe ko ahinyishu aba tumire turi kumwe
jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubwibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitike bubunye tugafata n'abadukurira tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kijya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo babasisukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwamwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye munshi ntahe Onesphore sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera kw'igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyene by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange w'ugwaruka muri kino gihe mu gihugu none yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyishe reka baguhinyishe mushira ntahe Onesphore reka baguhinyishe George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku nyapolitike eka cyane cyane no kugwaruka nashaka amajambo make cyane gusa amasobanuro 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ayiturazi inyandiko n'iz'abanyatrike bavuga usanga ari byiza atari ko bigiye guca mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nk'ibi inamye ndumvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cyotera imbere mu bice byose byacyo iyo migambi iriho ariko ni ukuri ubwira ngo ije mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere binatera ingorane ikindi nacyo icyo rero ni ikibazo namwe mvuga nti ikibazo cya leadership ikibazo cya leadership n'ukuri
icyo kibazo gihambaye cyane rwose
kuko umuntu yogishako cyane hanyuma ikindi yavuze experience burya umuntu igihe afise ishyirahamwe nako birasaba yuko arongera amuhasa experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo bisirasi bakenera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
reka George reka n'ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gato ya masogoro 30 Johannes impanuro abanyapolitike reka ugaruka amasogoro 30 nturenze
njyewe ntera ku mpanuro no abanyapolitike bwa mbere bwoko niwo ikibazo bijya kiriho ikibazo ntikiri kugwaruka abanyapolitike bamenya yuko bategerezwa nk'uko uwanesura agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari igengeze kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye hama nkavuga ati ngewe ibi bintu rero nk'urwego n'ibi ugomba kumenya ku byo
wakubaje
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma ikibazo murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu misiri imbere n'ikibazo cy'ugwaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza iby'umubiri byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mukanya murabandanya kukwikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika.
nobody like you.